Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ya 29 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2014. Ni saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Inshuti zacu mwaramutse neza, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Thomas Kamilindi.
Just because we have the best hammer does not mean that every problem is a nail. Because the costs associated with military action are so high, you should expect every civilian leader, and especially your commander-in-chief, to be clear about how that awesome power should be used.
Uwo ni President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri politiki y'ububanyi n'amahanga. Ni mukanya mu nkuru nyamukuru iza nyuma y'andi makuru yo hirya no hino ku isi no muri Afrika. Duhere rero ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gitondo. Mwayateguriwe kandi murayagezweho na Frederic Nkundikije. Fred, waramutse neza.
Mwaramutse neza Thomas, mwaramutse na mwenshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Mu gihugu cya Samaria, umukuru w'intwaramihito yaraye arusinze. Muri Repubulika ya Centrafrica, abayisilamu bagwanya ubutegetsi barishe abantu bari bahungiye mu isengero. Ibiharuro vya mbere vy'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu mu Misiri vyerekana ko Sisi azotsinda. Idonido yaya makuru. Umukuru w'igisirikare mu gihugu ca Somalia yaraye arusinze ku murwa mukuru Mogadisho. Abategetsi bajejwe umutekano bavuga ku kibombe catezwe kw'ibarabara caturitse ejo ku munsi wa gatatu, igihe imodoka za Blende zerekeje General Dahir Adan Elmi zariko zirarengana. Uyu mutegetsi wa gisirikare yabwiye radio Ijwi ry'Amerika serivisi y'igisomalia ko ataco yabaye kandi ko n'abacunga ubuzima bwiwe atanumwe yakomeretse muri ico gitero cabereye muri district ya Hidan, igihe izo modoka zimuherekeje zariko zija ku bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi. Abapolisi baciye baja muri ico kibanza kurondera inkozi z'ikibi, hanyuma baraheza bahagarika abantu 30. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wo wari wateguye ico gitero. Abayisilamu bagwanya ubutegetsi barisha abantu bashika 11 bariko barahungira mu isengero yo ku murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Centrafrica, Bangui. Abantu bavyiboneye bavuga ko ico gitero cabaye ejo ku munsi wa gatatu cahitanye ubuzima bw'abantu 30. Bavuga ko abayisilamu bitwaje ibigwanisho bateye amagrenade bakongera bakarasa mu mazu ari kuri iyo sengero. Ico nico gitero ca mbere gikomeye cagirijwe abayisilamu kuva aho umurwi wabo urwanya ubutegetsi Seleka ukuriwe ku butegetsi mu kwezi kwa mbere. Ubwicanyi n'akajagari n'ivyo biranga igihugu ca Repubulika Centrafrica kuva umurwi urwanya ubutegetsi Seleka ufashe ubutegetsi ku nguvu mu mwaka uheze. Abo bagwanyi baciye batangura gusahura no kwica abakristo. Abakristo nabo baciye bashinga umurwi w'abantu witwaje ibigwanisho baca batangura gukora ibitero byo kwihora abayisilamu b'abasivile. Abayisilamu ibihumbi n'ibihumbi barahunze umurwa mukuru Bangui kuko bariko barahigwa buhongo. Muri kumwe nabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru twateguriye arabandanya. Ibiharuro vya mbere mu matora y'umukuru w'igihugu mu Misiri vyerekana ko umutegetsi yahoze ari umukuru w'igisirikare Abdel Fattah el-Sisi azotsinda n'amajwi menshi. Ivyo biharuro bivuga ko Sisi afise amajwi 93%, mu gihe umunyapolitiki wundi bahiganywe Hamden Sabahi afise amajwi 3%. Abanyagihugu bitavye ayo matora ntibari benshi, bangana na 44%, naho abategetsi bari bongereje umunsi wo gutora ejo ku munsi wa gatatu. Ibiharuro vya nyuma vy'ivyavuye mu matora vyitezwe mu ndwi iza. Umuhari Muslim Brotherhood warateye akamu abanyamisiri kabasaba kutitaba ayo matora. Uyo muhari urega Sisi hamwe n'abategetsi bakorana ko bivye ubutegetsi. Uyo muhari uvuga ko intwaro ya Sisi ari intwaro ibandanya kudeta ya gisirikare yatanguye mu mwaka uheze, igihe abasirikare bakura ku butegetsi perezida umuyisilamu Muhammad Morsi. Umushyirahamwe Morsi hamwe n'abandi bategetsi bo mu muhari Muslim Brotherhood batari bake bararengukishijwe imbere ya sentare bagirizwa ubwicanyi bwabaye igihe cy'imyiyerekano yo kwiyamiriza leta. Sisi avuga ko muhari Muslim Brotherhood atakazoza uzosubira kugira mu gihugu cya Misiri. inama mpuza makungu ijeje umutekano yakiriye neza itorwa rya Petro Poroshenko mu kibanza cha president mushasha w'igihugu cha Ukraine yongera iratera kamo impande zose kazisaba guhagarika ingwano hamwe no gutangura ibiganiro. Ambassadeur aserukira igihugu cha Ukraine Yuri Sergeyev yabwiye inama mpuza makungu ijeje umutekano ejo ku munsi wa gatatu kwishigikirwa rya president mushasha mu gihugu cyose yemeje ko abanyagihugu bose bipfuza ubumwe. Yarateye akamu igihugu cy'u Rusiya kagisaba kureka kwisuka mu byerekeye igihugu cya Ukraine hamwe no gushyigikira abanyagihugu bashaka kwiyonkora. Yamara ambasaderi aserukira igihugu cy'u Rusiya Vitali Chokin yavuze ko ayo matora atari yo nyishu ingwanizo mu gihugu cya Ukraine, naho igihugu cy'u Rusiya cyari cemeye ko kizoshyigikira ibyavuye mu matora. Umushingantahe Poroshenko yabwiye ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubudage ko azogerageza kugira ibiganiro amaso mu yandi na perezida w'igihugu cy'Urusiya Vladimir Putin igihe ibihugu byabo bizohimbaza umunsi wo kwibuka gihe ingwano y'isi yose yarangira igihe cy'ibirori bitekanijwe mu ndwi iza mu gihugu cy'Ubufaransa.
Ayo rero yaramakuru yo hirya no hino. Nshuti zacu, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora kudukurikira no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com cyangwa se no kuri Facebook Radio Yacu VOA. Noneho inkuru nyamukuru. Umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Barack Obama, yaraye avuze ijambo kuri politiki ye y'ububanyi n'amahanga. Yasozaga imihango yo guha impamyabushobozi abasirikari bari barangije ishuri rikuru rya West Point. Mugenzi wacu Edi Rwema yakurikira iryo jambo rya Perezida Obama, araduha ingingo z'ingenzi zirigize.
Just because we have the best hammer does not mean that every problem is a nail.
Nubwo twaba dufite inyundo irusha izindi, ntibisobanura ko buri kibazo dukwiye kugifata nk'umusumari. Aya namwe mu magambo yavuzwe na Perezida Barack Obama ubwo yasobanuraga politike y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi iri imbere mu ishuri rya gisirikare rya West Point muri Leta ya New York. Ijambo rye ryagarutse ku cyerekezo gishya Obama yifuza guha politike y'ububanyi n'amahanga, icyerekezo kiganisha ku gukemura ibibazo hakoreshejwe izindi nzira zitari ugukoresha ingufu za gisirikare buri gihe havutse ikibazo. Icyakora bigaragaye ko ikibazo runaka gishobora kubangamira inyungu za Amerika n'Abanyamerika, icyo gihe bitazabuza Amerika gukoresha uburyo bwa gisirikare. Iyi politike nshya y'ububanyi n'amahanga Perezida Obama ayitangaje nyuma y'umunsi umwe gusa avuze ko yifuza kuba yakuye ingabo zose za Amerika ziri mu gihugu cya Afghanistan mu myaka ibiri iri imbere. Ubwo yagezaga ijambo rye ku banyeshuri ba West Point basoje amasomo yabo, Obama yavuze ko iryo tsinda ry'abanyeshuri barangije ari ryo rya mbere rizaba rirangije, ariko ntiryoherezwe mu ntambara muri Iraq cyangwa Afghanistan kuvaho Amerika yibasiwe n'ibitero by'iterabwoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe. Obama yatanze inama ko ibibazo bigaragara hirya no hino ku isi bidafite aho bihuriye n'inyungu z'igihugu cya Amerika bikwiye kujya bishakirwa umuti mu buryo bw'ibiganiro, diplomasi n'ibihano, aho kwihutira kugaba ibitero no kohereza ingabo ahabera ibyo bibazo. Yatanze urugero ku bibazo bibera muri Siriya, aho yavuze ko umuryango mpuzamahanga ukwiye gufatanya mu gukemura icyo kibazo. Obama yongeye gusobanura impamvu yatumye afata icyemezo cyo kutohereza ingabo muri iki gihugu, agaragaza ko Amerika yiteguye gufasha inyeshyamba zirwanya ubutegetsi muri Siriya ndetse n'ibihugu bituranye na Siriya birimo Yordania, Liban, Turukiya na Iraq. Ibyo bihugu bikaba bikomeje kwakira impunzi z'abanyasiriya. Muri iki gihe turimo Perezida Obama yavuze ko ikibazo gikomereye isi kurusha ibindi ari ikijyanye n'iterabwoba mpuzamahanga. Aha yavuze ko ingufu nyinshi zikwiye gushyirwa mu gufatanya no gukorana n'ibihugu aho ibyo bikorwa bigaragara. Ni muri urwo rwego yatangaje ko agiye gushyirwaho ikigega cy'amadolari angana na miliyari 5 kizafasha kurwanya no gukumira ibikorwa by'iterabwoba mu burasirazuba bwo hagati no mu majyaruguru ya Afrika. Yavuze ko ayo mafaranga azashyigikira ibikorwa byo guhugura no gufasha ingabo mu bihugu nka Yemen, Somalia, Libya no muri Mali. Avuga ku bijyanye n'iyi politike y'insha ku mugabane wa Afrika, Obama yavuze ko guverinoma ye izakomeza gufasha uyu mugabane mu bijyanye no kurwanya icyorezo cya SIDA, gufasha abahinzi kugeza ibihingwa byabo ku masoko no kugeza ibiribwa ku bafite ikibazo cy'inzara. Ikindi yagarutseho ni uburyo Amerika yifuza kongera umubare w'abantu bafite amashanyarazi ku mugabane wa Afrika. Kuri we ngo ibi bizarushaho guteza imbere ubufatanye n'ibihugu bya Afrika no guhangana n'ibibazo birimo iterabwoba nk'ibiri mu gihugu cya Nigeria, aho umutwe wa Boko Haram wayogoje abaturage. Kuri iyi ngingo Obama yashimangiye ko Amerika izakomeza gufasha ibikorwa byo kubohora abanyeshuri b'abakobwa bashimuzwe n'uwo mutwe wa Boko Haram.
Nshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, adrese yacu ni radio yacu @voanews.com. Noneho rero wa mwanya wa cya kiganiro mukunda cy'ubuzima mwagiteguriwe kandi murakigezweho nk'uko bisanzwe na Eugenia Mukankusi.
Nshuti mwumva Radio Ijwi rya Amerika, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi umushyitsi n'abatumire agiye kubanza abibwire.
Murakoze Mr. Dr. Tatani Mushyana, nkaba muri Minisiteri y'Ubuzima, nkaba nshinzwe gukurikirana no gusuzumura impfu z'impinja n'iz'abana bafite munsi y'imyaka 5.
Ndabashimiye cyane Bwana Tasiani Bucyana kuba mufasha umwanya kugira ngo tuganire. Nagira ngo noneho mutubwire uko izi mpfu zihitana abana, mutubwire ko mwita kuri icyo kibazo, impfu zihitana abana bafite munsi y'imyaka 5 n'impinja zihagaze gute mu Rwanda?
Impfu zihitana abana bafite munsi y'imyaka 5 harimo n'impinja. Nagira ngo mubwire ko u Rwanda ubu rwakataje batsindiye mu kugabanya izo mpfu, kubera ko rwageze ku ntego y'ikinyagihumbi rwari rwihaye yari igamije kugabanya impfu mu 2023 kuva muri 1990 kugeza muri 2015. Iyo ntego rero u Rwanda rukaba rwarayigezeho mbere y'uko umwaka w'ibihumbi 2015 ugera.
Niba izo mpfu zaragabanutse nk'uko mwabishyize muri iyo gahunda, mwatubwira icyo mwakoze, ubwo hari icyo mwakoze mwebwe nk'abaganga ndetse n'abayobozi, mwakoze iki kugira ngo izo mpfu zigabanuke, iyo gahunda mushinzwe iteyite?
Kugira ngo izo mpfu zigabanuke, iyo ntego y'ikinyagihumbi ya 4 igerweho igihe kitaragera, hakozwe byinshi. Ariko nakwibanda muri uyu mwanya ku bijyanye na gahunda Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho igamije gukurikirana no gusesengura impfu zihitana abana bafite munsi y'imyaka 5 harimo n'impfu z'impinja. Iyo gahunda ikaba ikorwa mu bitaro byo mu Rwanda byose no mu bigo nderabuzima, ariko ikaba inakorwa no ku mpfu zabereye mu giturage aribyo twita autosuicide urbaine. Iyo rero wageze umwana ukuye mu mavuriro mu Rwanda, umwana ikigomba kuba cya mbere ni uko agomba kumenyekanishwa. Ni kimwe yamara kumenyekanishwa, noneho komite zashyizeho mu mavuriro yose zikaba zigomba kwicara zigasesengura inzira umwana yanyuzemo kuva avuye mu rugo mu giturage kugeza ageze kwa muganga, kugeza apfuye, harebwa icyaba kitagenze neza kugira ngo urwo rupfu rw'umwana rube, noneho ibitagenze neza bishobora kwirindwa, amavuriro agafata ingamba zo gukumira impfu nk'izo.
Ibyinshi byagaragaye muri iryo sesengura byagaragaje ko abo bana bahitanwa n'impfu zimeze gute, harimo izo zashoboraga kwirindwa?
Nibyo, kuko isesengura ryerekana ko hari impfu zimwe nyinshi hafi 2/3 ziba zashoboraga kwirindwa, dufashe n'ubugero rw'impinja no kuvuga umwana wavutse utaramara iminsi 28 bigaragara ko hari benshi bapfa kubera ko bavutse nda badashyitse ibyo akaba ari ibintu bishobora kwirindwa igihe ababyeyi bafite ibibazo by'inda zishobora kuvuka zidashyitse igihe bitabiriye amavuriro hakiri kare noneho kwa muganga nabo bakabitaho uko bisabwa bakurikije uko protokole zibiteganya aha isesengura ryerekana yuko aho ubwo ubwirinzi bushoboka igihe umubyeyi akiri mu giturage ubwirinzi bushobora gushoboka igihe umubyeyi ari ku kigo nderabuzima ubwirinzi bushobora gushoboka igihe umubyeyi yavanwa ku kigo nderabuzima ajyanwa ku bitaro bikuru by'akarere n'ubwirinzi bushobora gushoboka igihe umwana ageze ku bitaro by'akarere muri iryo sesengura rero izo komite zashyizweho zicara zikareba ahantu ibintu byari byagenze neza hagafatwa nk'ingamba kugira ngo imfu zishobora kwirindwa zigabanyuke kuko
Dr. Bicyana muratubwira ko hari iryo sesengura rimenya icyatumye izo mfu ziba kuri abo bana bakiri batoya ndetse n'impinja nk'amwe mwebwe abaganga mufite ibyo mukora ariko se musaba ababyeyi mubashishikariza gukora iki kugira ngo mwirinde nyine izo mfu zibasira abana
ababyeyi icyo basabwa cya mbere bashishikarizwa ni ukwitabira ubwisungane mu kwivuza kugira ngo igihe umwana wabo yaba agize ikibazo bahite bihutira kumujyana kwa muganga ikindi cya kabiri ababyeyi basabwa ni ukumenya ibimenyetso icyo twita ibimenyetso mpuruza ni ibimenyetso umwana agaragaza kugira ngo yafashwe yerekana ko ubuzima bwe bugomba gutabarwa byihuse noneho kumuvuza mu buzi bwa bamagendo akihutira kumujyana kwa muganga kuko ikimenyetso mpuruza ku bana bato gishobora kubahitana mu gihe kitari kinini igihe batihutiye kumujyana kwa muganga kugira ngo kwa muganga nabo bakore ibyo basabwa gukora bakurikije uko babyize bakurikije uko protokole zo kuvura zibiteganya
ndagira ngo noneho Dr. Bucyana mu kanya gatoya dusigaranye mugire n'inama mwaha abakurikiye Radio Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya
inama twaha abakurikiye Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya ni uko bamenye yuko impfu z'abana bafite munsi y'imyaka 5 zishobora kwirindwa pe nubwo u Rwanda rwazigabanyije rukaba rumaze kugera ku ntego y'ikinyagihumbi umwaka 2015 utaragera bifuzwa yuko zagabanyuka burundu abakurikiye Ijwi rya Amerika rero tukaba twaba n'abanyarwanda by'umwihariko tukaba twabasaba yuko bakomeza gukoresha amavuriro igihe umwana agaragaje ikimenyetso ari umwana w'uruhinja cyangwa se undi mwana ufite munsi y'imyaka 5 bakihutira kumujyana kwa muganga hakiri kare kuko byagaragaye ko impfu nyinshi hafi 2-3 zishobora kwirindwa kandi bagakomeza bakagira amavuriro yacu icyizere
murakoze cyane
murakoze namwe
ndabashimiye namwe nshuti twari kumwe aha niho dusoreje ikiganiro cyerekeye ubuzima uyu munsi ibisobanuro mwabihawe na Dr. Bucyana Tasiani kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Mwakoze rero kudutega amatwi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze naho utaha.
Eugenia urakoze. Twibutse abakunda ikiganiro cy'ubuzima ku Ijwi rya Amerika ku gitaha ari nanone kuwa kane w'icyumweru gitaha. Put your flags up in the sky. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dore rero wa mwanya w'imikino na sport. Nkuko mubizi igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kiregereje gishegaje ibyumweru 2 gusa. Muri gahunda yo kubagezaho imiterere n'ibigwi by'amakipe y'ibihugu azahatanira muri Brazil, uyu munsi ni Cote d'Ivoire itahiwe. Etienne Karekezi aratubwira ibigwi byayo.
Urakoze Thomas Kamirindi. Cote d'Ivoire ni kimwe mu bihugu 5 bya Afrika bizahatanira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Brazil mu kwezi gutaha. Ibindi bihugu 4 ni Cameroon, Nigeria, Ghana na Algeria. Ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yitwa Inzovu. Iyi ni inshuro ya 3 Cote d'Ivoire yitabira igikombe cy'isi. Kuri iyi nshuro Cote d'Ivoire iri mu itsinda rya C hamwe na Colombia, Ubugereki n'Ubuyapani. Mu mukino wa mbere ku itariki ya 14 kwa gatandatu Cote d'Ivoire izakina n'Ubuyapani. Dusubiye inyuma mu zindi mundial Cote d'Ivoire yabonyemo tike ku nshuro ya mbere. Cote d'Ivoire yabonye tike ya mundial yabereye mu Budage muri 2006. ubwo yashyizwe mu itsinda rya C iri kumwe na Argentine, Ubuholandi na Serbia. Muri 2010 Cote d'Ivoire yagiye muri Afrika y'Epfo iri mu itsinda rya Brazil, Portugal na Korea ya Ruguru. Kuri izo nshuro zombi Cote d'Ivoire yasezerewe itarenze imikino yo mu matsinda. Ku rwego rw'umugabane wa Afrika, impuguke zihuriza ku kintu cy'uko ikipe ya Cote d'Ivoire ifite abakinnyi bakinanye igihe kinini, bamenyeranye kandi abenshi muri bo baziranye cyane. Abo bakinnyi kandi bazwi mu rwego mpuzamahanga cyane ko bakina mu makipe yo mu Burayi. Abo barimo barutahizamo Didier Drogba na Salomon Kalou. Mu bakinnyi bo hagati twavuga nka Yaya Toure na Didier Zokora. Mu bakinnyi b'inkingi b'inyuma harimo uwitwa Emmanuel Eboué na Kolo Touré. Abakurikirira hafi umupira w'amaguru ku isi bahamya ko Cote d'Ivoire ishobora kuzarenga imikino y'amatsinda ikaba yagera muri kimwe cya 16. Mu mateka y'umupira w'amaguru, ikipe ya Cote d'Ivoire izwiho cyane kuba yaragize abakinnyi b'imena bamenyekanye cyane muri Afurika no ku isi. Abo barimo nk'abitwa Laurent Pokou, Youssouf Fofana na Joëlle Tiéhi. Mu marushanwa ya hafi mpuzamahanga, Cote d'Ivoire yarangije iri ku mwanya wa 4 mu irushanwa mpuzamigabane ryabereye muri Arabia Saudite muri 1992. Naho muri 1987 ikipe ya Cote d'Ivoire y'abasore bari munsi y'imyaka 17 yaserukiye igihugu muri Canada irangiza iri ku mwanya wa 3.
Nshuti zacu, muracyari kumwe n'ijwi rya Amerika rivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cya Nigeria cifatanije n'ibihugu bine bihanye imbibe naco mu bikorwa byo guhanahana amakuru mu iperereza no gukomeza ibikorwa bya gisirikare mu ntumbero yo kurwanya iterabwoba rigigo n'umugwi wa Boko Haram ribahanze bose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashimishwa n'iyo ngingo yafashwe mu nama yategujwe n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa François Hollande, igahuza ibyo bihugu byose aho vyemera yuko iterabwoba ritubahiriza imipaka y'ibihugu kandi ko kuja hamwe bizofasha kugwanya umwansi basangiye. Mu masezerano bagize, Nigeria, Cameroon, Niger, Chad na Benin bazotegurira hamwe umugambi ivyo bihugu vyose bizokorera ko mu guhanahana makuru, gusangira uburyo bukenewe n'ubuhinga bwo gucungira umutekano ku mipaka yabo. Naho Boko Haram ikorera hanini mu buraruko bwa Nigeria, uwo mugwi wahavuye ugira umwidegemvyo urengeje bitewe n'uko ako karere bifatiye katarimo inzego za leta zijejwe gucungira umutekano w'imipaka, ivyo bigatuma uwo mugwi ugira ibitero ku mpande zombi z'umupaka wa Nigeria, bakanaronka uburyo bwo kwihisha hanze y'igihugu. Ubwo bugizi bwa nabi bwibonekeje ku mugoroba waho iyo nama hagati y'ivyo bihugu vyose yari kiraba, aho habereye igitero ku rugomero rw'umuyagankuba rwariko rurubakwa n'ishirahamwe ry'abashinwa mu buraruko bwa Cameroon. Muri ico gitero umusirikare wa Cameroon umwe yarahasigiye ubuzima, abakozi b'abashinwa batari bake nabo ntawuramenya irengero ryabo. Kuva mu mwaka w'2009 aho batangura ibikorwa vyabo bigamije gutembagaza leta ya Nigeria bakayihinduza n'ubutegetsi bugendera ku mategeko akomeye y'idini rya Islam, Boko Haram imaze gutera akajagari n'ubwicanyi burengeye mu buraruko bwa Nigeria. Uwo mugwi umaze kwiyitira ubwicanyi bw'abantu barenga 400,000, unatuma abantu 100,000 bata ingo zabo. Uwo mugwi gitangura wagira ibitero ku bapolisi, abategetsi n'inyubakwa za leta, ariko ubu Boko Haram imaze kwagura ibitero vyayo ibigira ku mashengero, imisigiti, amashure, inyubako z'ubumenyeshamakuru, amasoko n'ibindi bice birimo abasivile, isesa amaraso ahiciye hose. Ivyo uwo mugwi wagize mu kwezi guheze vyatumye isi yose ikubitwa n'inkuba, aho wanyuruje abana b'abakobwa barenga 200,000 ikabagira imbohe zo gukabishwa n'abagwanyi ba Boko Haram bafashwe na leta, ukongera ukagabisha ko ugiye kubagurisha. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyo nama i Paris, Wendy Sherman, ari nawe cegera c'umushikiranganji w'imigenderanire n'amahanga, yarashimagije President Hollande kuba yateguye iyo nama. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarifadikanyije n'abajejwe ibikorwa byo kugarura abo bana b'abakobwa no gutsimbataza umutekano muri ako karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje gutanga indege zifise ubuhinga bwo kugenduza umutekano mu turere, umugwi w'abahinga b'abasivile bava mu mashyirahamwe akorana na leta, abasirikare kumwe n'abandi bahinga mu bijanye no gucungira umutekano mu mugambi wo kugira inama abategetsi ba Nigeria ukwifatanya kw'imigwi itandukanye mu kugwanya umwansi no gutahukana abo bana b'abakobwa ni ngombwa na cane cane kugira amabi nkayo niyongere kuba hamwe no kugerageza gukemura ibibazo bituma haba ubwicanyi butewe no kutihanganirana.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mukanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko rero tubanze dutege amatwi Frederic Nkundikije aragarutse muri studio atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Fred, mikoroni yawe.
Urakoze Thomas. Mu makuru twabwiye ko umukuru w'igisirikare mu gihugu cya Somalia yaraye arusimbye ku murwa mukuru Mogadishu. Abategetsi bajejwe umutekano bavuga ko ikibombe cyatezwe ku ibarabara caturitse ejo ku munsi wa gatatu igihe imodoka za blende ziherekeje General Dahir Adan Elmi zariko zirarengana. Twabwiye kandi ko abayisilamu bagwanya ubutegetsi bahishe abantu bashika 11 bariko barahungira mu isengero yo ku murwa mukuru gihugu cya Repubulika Centrafrika Bangi. Abantu bavyoneye bavuga ko ico gitero cabaye ejo ku munsi wa 3 cahitanye ubuzima bw'abantu 30. Bavuga ko abayisilamu bitwaje ibigwanisho bateye amagrenade bakongera bakarasa mu mazu ari kuri iyo sengero. Ico nico gitero ca mbere gikomeye cagirijwe abayisilamu kuva aho umurwi wabo urwanya ubutegetsi sereka ukuriwe ku butegetsi mu kwezi kwa mbere. Ibiro biharuro vya mbere mu matora y'umukuru w'igihugu mu Misiri byerekana ko umutegetsi yahoze yari umukuru w'igisirikare Abdel Fattah el-Sisi azotsinda n'amajwi menshi. Ivyo biharuro bivuga ko Sisi afise amajwi 93% mu gihe umunyapolitike wundi bahiganywe Hamden Sabahi afise amajwi 3%. Abanyagihugu bitavye ayo matora ntibari benshi, bangana na 44%, naho abatetsi bari bongereje umunsi wo gutora ejo ku munsi wa gatatu. Ibiharuro vya nyuma vy'ivyavuye amatora vyitezwe mu ndwi iza. Inama mpuzamakungu ijejwe umutekano yakiriye neza itorwa rya Petro Poroshenko mu kibanza ca Perezida mushasha w'igihugu ca Ukraine. Yongera iratera kama impande zose kazisaba guhagarika ingwano hamwe no gutangura ibiganiro. Ambasaderi wa serukira igihugu ca Ukraine Yuri Sergeyev yabwiye inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ejo ku munsi wa gatatu kw'ishigikirwa rya Perezida mushasha mu gihugu cose yemeje ko abanyagihugu bose bifuza ubumwe. Yarateye akamo igihugu cy'u Rusiya kagisaba kureka kwisuka mu vyerekeye igihugu cya Ukraine hamwe no gushigikira abanyagihugu bashaka kwiyonkora. Yamara ambasaderi wa serukira igihugu cy'u Rusiya Vitali Chochin yavuze ko ayo matora atari yo nyishu y'ingorane zo mu gihugu cya Ukraine, naho igihugu cy'u Rusiya cari cemeye ko kizoshigikira ivyavuye mu matora.
Juti turi kumwe igice cya mbere cy'ibiganiro byacu kirahumuje. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gato cyane katarambiranye saa 12 turatangira igice cya kabiri. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.